bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isami na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joe Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda mucumva muciye ku mirongo migufi ya shortwaves kuri mwebwe mutwumva muri mu gihugu cy'u Burundi kandi tubahaye ikaze ku bakunzi bacu muri mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ahandi mutwumva ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro kijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero misi yose ya gatandatu muramenyereye ko nta mutumire tuba twabatumiriye ahubwo mwebwe aho muri mamura batumire bacu nta kindi tuyaga muratubwira amakuru hari nk'amakuru usanga arabaye haba ma quartier atandukanye aho muba makamba atandukanye ibisagara bitandukanye ugasanga ayo makuru ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuyamenya ayo makuru murayatubwira mukayasangira n'aba bari kwarumviriza ijwi rya Amerika ariho natwe ayo twabatangarije biciye ku radio canke biciye ku mbuga zacu zitandukanye ngurukana bumenye yaba Facebook turacisha kwa ama video usanga harimo amakuru yaba ku rubuga rwacu wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com turacisha kwa makuru yaba nka yavugwa muri Afrika yaba yavugwa hirya no hino nko muri Afrika twarababwiye inkuru yarijanye n'amatora ya Nigeria ariko aritegurirwa cane gose ariko amatora umugurureje gutunganya amatora muri Nigeria uhejeje gutangaza haizi nk'amasaha indwi gusa ko yegejwe inyuma abanyagihugu barababaye bavuga ati twajuraguritse perezida Muhammadu Buhari aramutswa Nigeria w'imyaka 76 yasavye abanyagihugu kudahungabana umugurureje gutegura amatora ya Nigeria nta byinshi uravuga igituma wasubije inyuma ya matora ariko yavuze ati vyari ngombwa ko tuyegeze inyuma kazoba kwa gatandatu wundi kugira ngo abe mu muco kandi abe atunganijwe neza iyo niyo nkuru rero igezweho turabigaruka ko wa mbere dufise ku murongo wa telefone ni Jean de Dieu ikadze
kaze muraho neza
turakomeye turashima twaramutse kandi twibaza yuko tuza no kwirigwa
ahanumumeze neza ibizanye bimeze neza
urakoze cyane gose
nange simera radio y'u Amerika kuri ari ngitangire yo kuma umwanya nka utanga igitekerezo nati nanga ni jambe bi mu karere ka Nyamagabe ndi mu murenge wa Ngomane nechahoze ari gikongo
nuko rero Jean de Dieu no musi utuzaniye amakuru dusabikanya udusangiza canke hariho ayo ufise icuvuga ko kuyo twagutangarije mu ndwi buca dusozera
nanje ayo mfite ngewe nayo nagira ngo mbabwire natwe no mu gihugu cy'u Rwanda tumeze neza dushimira natwe umukuru wacu w'igihugu urabizi ko arangije iriya manda yayiyobowe neza tumushimira tunayiyobowe na perezida tunashimira n'uwafashe ubutegetsi nanone akongera akayobora nawe biriya bino bihugu nanone bigize
uri kuvuga muryango w'umwe bwa Afurika
Mwifurize nawe ihigwe amahigwe masa nawe.
Aha.
Ikindi kintu nawe navuga nawe dufite nawe ni uko ubuyobozi bwacu twarimo buduteganyiriza urabizi ko bari badushyize mu byiciro.
Aha.
Harimo abantu bari batabyishimiye ariko barimo baratubwira yuko bagiye kongera tukabisubiramo buri muntu akajya mu cyiciro ashaka. Dushimira Leta yacu y'ubumwe natwe inanga muri Gikongoro urabizi ko Gikongoro ni ahantu bahoze bavuga ngo ni hera. Ariko dushimira umukuru wacu w'igihugu Paul Kagame ubu yaduhaye inka ubutaka busigaye bwera kubera mu mafumbire abakecuru n'abasaza bageze mu zabukuru barimo barafata amafaranga buri kwezi yo kugira ngo abe yabasha kugura isabune, agure umwenda mwiza, abashe kuba ameze neza ku mubiri no ku mutima wose. Nta kintu kindi arafite. Ikindi nawe tumushimira izo girinka munyarwanda. Nanone
urakoze, ugire umunsi mwiza. Ugire umunsi mwiza Jean de Dieu.
Turabashimiye cyane. Furize tubasi kamiringa,
turabikora.
Turi kumwe kandi ibiganiro byanyu.
Urakoze, ugire umunsi mwiza, ugume wumviriza. Jean de Dieu yarayivuze mu kanya. Nuko iyindi nkuru yaranze inondwi, harimwo ihererekananya ry'ubutegetsi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, aho perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasubiriwe muri ico kibanza na n'umukuru w'igihugu ca Egypt ariwe Abdel Fattah al-Sisi. Vyabaye mu ndwi iheze ya Addis Abeba ku murwa mukuru, ahari hateraniye n'inama y'abakuru bagize uwo muryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Muri iyo nama igihugu c'u Burundi carashikirije ikete abakuru bo ngaho basigura igituma barashize uwahora ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nziza Murantunga Pierre Buyoya ku mutahe mpuzamakungu. Ku ruhande rwiwe perezida Buyoya nawe yavuze yuko uko ari gusamaza amakungu. Turafise na Steve ku yundi murongo wa telefone. Steve Cards.
Hello.
I Cards.
Marco,
turashima, uherereye he?
Ndi ngai Bujumbura Mutangano.
Kuri Mutangano haravugwa make.
Amahoro kabisa, turashima.
Na makuru tuzaniye ni cufise utubwira kuyo twagutangarije canke.
Ni kuvuga nagomba gushikiriza ikintu kimwe. Hariho ikintu cy'amasanganya ashika kuri abiri amaze kuba ngaha imbere ya hôpital militaire bitumwe n'uruja n'uruza rurerure abantu bagenda cane imbere ya hôpital militaire. Ni ukuvuga nkaba nasaba Leta y'Uburundi nyomba vyo bari bishoboka bo hashira irya vy'amaferuje bifasha abantu kugira ngo imodoka, amakinga canke abagenda n'amaguru bashobore kurindirana kugira ngo ivy'amasanganya bihagarare, kuko hamaze kuba hagati muri amezi abiri aheze hamaze kuba amasanganya abiri. Urumva ni ibintu bibabariza cane muridasanzwe ngo hashira nk'amaferuje kugira ngo
iya nyuma uri kuravugangirani yabaye mu ndwi z'abavuzemo yuko yanahitanye n'abatari bake, harimwo wari kuri ku gataxi vero kiwe hamwe n'uwagendera kuri tukutuku. Steve, hanyuma none wewe ku bwawe ibyo wabitegwa nuko ayo maferuje atahari canke hariho no gutwara cane kw'abantu ugasanga rimwe na rimwe baranatwara abana fashe n'akayoga ko nk'iyo baravuze ko ariko aratwara yari yasomye akayoga cane?
Urumva n'igipolisi cyo zakira kwiza uduce tumwe tumwe bazi ko haca abantu benshi bashobora kuba amasanga bakagwiza igipolisi kugira ngo bishobore kuzakira kireya tayi abantu kino bashaka kugenda mu kitondo bivanye niko naba hari abantu benshi.
Hamaye ma feu rouge ariyo matara age afasha abatwara kumenya iyo baje no byari bahagarara. Ubundi umenga yarigeze gushigwaho gatonya, hariho nko kuri 28 novembre, hariho kandi no kuri ibarabara gitiriwe kwikukira bari bayashizeko. Aracariho yarigeze akora canke?
Ni ukuvuga ubwo buce bumwe bumwe arahari, ariko hariho n'ibindi bice yarakenewe gushirwaho kubera naho nyine tubona yuko byari bikenewe.
Urakoze cane, ugira umunsi mwiza. Bibwirwa benshi bikumva bene ivyo ngira abo vyega baravyumvise. Urakoze cane Steve kuri Mutangano.
Ndabashimiye kw'ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri ivyo vy'amasanganya, ubushikiranganji buraba ivy'amagara y'abantu mu gihugu c'u Burundi bwaratangaje busaba yuko amafaranga y'ingwati ahora asabwa abaje kwivuza batosubira kuyasaba, bubanza kwinyarukira ahubwo kwakira umugwayi. Hari no mu gihe havugwa abatari bake bashikanwa kwa muganga bagize insanganya, ugasanga iyo mafaranga atabonetse biriko biratuma umugwayi atakigwa hakiri kare. Turose kandi na Bizimungu. Bizimungu, ikaze.
Ngo murakoze kutwakira.
Uherereye nawe?
Mirere mu Burundi, muri province Kirundo, hano mu Bugabira.
Mu Bugabira havugwa make.
Kwashaka kubabaza ubwami bw'abashimi afrika na mu bishimi bakoze ndabakwiye na kese.
Urakoze cyane.
nasaba kubabaza gusa impamvu menga Afrika ziradio ino zikirakwa se ndingorane twagize naje
ibizimungu kuva mu kwezi kwa gatano ugwego rujeje gucungera ingene umwaka mu kwezi umwaka uhera ugwego rujeje gucungera ingene iminyamakuru bikora mu gihugu cyo Burundi CNC bwarafashe ingingo yo kugara imirongo ya FM y'ijwi rya Amerika muri ico gihugu twari twahawe ikiringo cy'amezi atandatu ariko ico kiringo cararenganye bavuga yuko atavyinshi bagifise bavuga kuri iyo ngingo uko bizogenda biraje imbere tuzobabwira
murakoze cyane
yego urakoze cyane gose bizimungu kandi mukomeze mwihangana
yego namwe murakoze
Ijo gemeka Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda niyo ya mukaririmbo kiwe yasubiyemo nkunda kuburegwa tukibaza ko aho muri ariko mutorinda murashika kuri ugo gwego mwonwa mwigerera mugire umunsi mwiza n'urutonde rw'iganiro vy'ijo rya Amerika
Basindo kakulima yemwe ngo kwanaka baganye no sanga zaheze taesa ngabura namba nibishingiro byasoye mwamajambere arabasize bagira ngo nkunda kuburegwa ariko simboregwa cenyene ndangira basinyowe bagira ngo nkunda kuburegwa ariko simboregwa cenyene ndangira basinyowe kuko benshi baragana yemwe nkasanga zaheze none mumbarira basinyowe bagira ngo nkunda kuburegwa ariko simboregwa cenyene ndangira basinyowe
I don't wanna waste your time on fancy cars. My love is surreal, don't you think so? Si no que me de yo na na. Sagera que zangu hit don't fit tell. No nye merera, zaku konda pe. Be my lover, be my honey. Zeho nishira numba ubona munzozi amakaboko oh baby you got it got it oh baby you got it got it oh baby you got it you got it
Ijo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga imiziki itandukanye mu midiho itandukanye twongera dusangira namakuru avugwa ahiwanyu munavuga n'ico mushikirije kuyo twabatangarije Jean Bosco kuyundi murongo wa telefone uratwumva
Ndabumva neza ndahantu yitwa imugano mu giteranye
igiteranye mu ntara ya Muyinga
Ewo nkabasanga ndongo ishure gisumbuye
Aha ishure gisumbuye gitwa gute
Ese kominare mugano.
Mhm. Haravugwa makinga aho na cane cane mu yigisata cinyigisho ko tugize imana tukakuronka.
Mu gisata cinyigisho havugwa mbetsa abana turabafisa ariko makuruma twashaka kubashikiriza. Na yajanye n'abana twakiriye babiri bapfuye muri Tanzania. Ego turindiriye ko Wala baki ya reko na manota baje baza nye yao kukuka hunguka kubusha ake. Tulindiri ya manota yao kukira tuwaandike tuwashire kunoonde. Ego, nivyo hanyuma mgisata chindero nyeme. Hararangwa umuteka na muri rusange tumwe tutategura abana kukira bazokore ku nkuru yo mu icenda. Ikibazo cya leta kibaha uburenganzira bwo kujya muri kaminuza tumwe turabitegura tubaha n'amateste yo kwimenyereza rusange n'ibyo
ego none ga Jean Bosco abo mwakira bavuye ngaho muri makambi atandukanye nk'ubu mumaze kuronka ayo manota yo baronse nimba bari bamaze mu mwanya munini ko nzirikana nk'iyumaze nk'umwaka udakurikirana n'izo nyigisho zitandukanye bihunga abana baca bashikira mu rwahe rutonde rw'inyigisho nko mu gihe baba barahunze bataratangura n'ivyo vy'uko concours national ikoregwa mu kwezi mu mwaka w'icenda
bo ingingo ifatirwa cyane cyane mu bushikiranganje no muri DPE no baturungikira abana tababana ni mubandike mwaka uyu n'uyu hanyuma bamenyereza ibyirwa cy'uwo mwaka kugira tubategure nyene nyigisho zo mu Burundi bazibandanye mu mahoro.
Ubu unye ntiharengerana umwaka ntugeze kure ibice batize bizoca bigenda gute?
Twabakiriye mu byo cya mbere nyene mugabo kibazo nuko bari babwiye batamanota yatagiraze baturarindiriye kubashyira ku ntonde. Ego nkuko twayivuze nyine nyingi ifatirwa muri DPE nibo batubwira bati uyu mwana n'umwandike cyangwa nawe ni mu mureka bararindiriye. Ariko nk'abakobwa cyane cyane tuca tubarangire twubakingira kugira ntibabe baragereye. Ego
hanyuma aho Muyinga ariho nk'abana b'abakobwa basengera mu ishengero Assemblée Chrétienne riri ngaho mu Muyinga twaratangaje mu ndwi yaheze yuko abo bana bari kwaragira ikibazo ko ku mashuri babwira ati mwimwesha imishatsi nabo bakavuga ati imyemerere yacu ntidukundira na gato ko umukobwa aba hatamushatsi ubwira. Hari abasengera muri iryo shengero mufise ngaho ku ishuri murongoye canke naho bataba basengera kuri iryo shengero bafise imyemerere itabemerera kumwa umushatsi.
Ishuri ndongoye nibaza ko ataba hari ntabwo ndabona kuko bose tubabwiye kuyimosha bacabaga bimoshe nta kibazo gihari. Hanyuma iyo bari naho intwaro n'ibyiga bakatubwira cyo gufata aho turabona kabisa aho nterereye ntabwo ndabona.
Hama ico kibazo mu kigona kwiki nk'umukuru atwara ishure kandi ribarizwa kw'abakobwa canke ari no mu ntara harimwo ico kibazo mwibaza ko umwana w'umunyeshuri aramutse aja mu idini rivuga ati ntugamwe umushatsi ama kwishure na hatimwa byogenda gute?
Niba ko inyishu twoyihuriza ko twoganira nabo basanzwe barongoye iryo dini tukagira inyishu duhuriye ko je niko nobivuga mu gihe waba hari notuma ko barongoye iryo dini tukaraba inyishu duhuriza ko twese hamwe.
Murakoze cyane rwose Jean Bosco murongoye ishure mwotwibutsa ingene gitwa?
Ya twavuze ko gitwa Lise Communale Mugano.
Lise Communale Mugano ngaho imuyinga mugira umuse mwiza kandi mwandanye mubwira n'abanyeshure mu muyoboye kuza barumviriza ijwi rya Amerika ari biganiro byinshi by'abajone ducisha ko bishaka kugira ico bibunguye mugira umuse mwiza.
Namwe murakoze.
Turase kandi na Elias kuyindi murongo wa telefone. Elias ikadze.
Kumwe murakoze Diane kuma kadze ku ijwi rya Amerika tukaba tubaye na mwiriho.
Uherehe gairiya?
Bujumbura mu Burundi.
Haravugwa amaki Bujumbura.
Ikibazo mbona gihari cyane sinzi ko hari izuba ryarire hamaze iminsi hari malariya nyinshi cyane sinzi igituma.
Mu bice bitandukanye bya Bujumbura canke ni mu turere tumwe tumwe?
Agace ko ngaha mu Kanyosha.
Yego
sinabonye duhurira n'abantu benshi cyane kwa muganga na jyewe cyo niyo narindi.
Urayigwaye nawe none?
Yego ndayigwaye.
Imisuhuko. None hari ico ariko aravuga kiriko kirakogwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo ituze ko rimwe na rimwe iramutse yije ntihaba habuze imvo hari bishanga ushobora kuba ari vyinshi canke iki hari kiriko kirakogwa?
Icyo niyumvira ku ruhande rw'iwanje nibaza yuko kubara akazuba kari kamaze iminsi kakaka cyane karenze ku buryo hasi ata muntu yashobora kuhonyora hata kirato yambaye urumva ko bwari ubushyuhe burenze jyewe nibaza ko ari cyo hapfa ko mugabo muri iri joro haguye akavura gakeyi ubushyuhe bucya buragabanuka turyamye tujya twumva hameze neza ngira ni cyo byapfa kandi.
Ariko ubundi malariya ubushyuhe sinzi ko ivyo ku ruhavyo jamo mbwa bushuhe ntibushura gutera malariya kuko urumva icitegwa no mubu kandi mubu ufise aho winyegeje haba mu shamba canke haba mu mazi y'ibizibaziba.
Cyonye nibaza uko cyonye by'uburuhe canke by'intu zanyu by'imibu aho yinyegeza gusa jyewe ndaryama mu musegetera sinzi yuko aricyo naho yobiva iyo mibu jyewe ntabyonzi.
None warapompesheje umusegetera ngo nyuma y'imyaka ibiri burya wari ukwiye guhindura. Eliya umaranye imyaka ingana gute umusegetera wawe?
Bebwe twebwe niduhindura imisegetera cyangwa ngo dupompeshe turagira gusa turamesa ukagira isuku gusa hamugaca izubira ukabamba twebwe nk'ibyonye ntabyo twari tuzi yuko upompeshe.
Uravugana na muganga akubwire kuko iyo umeshe ukuramwo umubu, ukuramwo untunge, ukuramwo umuti. Hama rero nuwo mubu uje uramutse uronkaho aho winjirana urumva ko atamuti wica umubu urimwo ntacuba wikingi. Barahanura koza urabaganga barahanura koza urahindura umusegetera cyangwa ukawupompesha uko imyaka ibiri iheze uraja kwa muganga sura gusigurira eriya.
Yego hama akandi kabazo mbere yuko dusezerana twebwe tutari bwaronke WhatsApp ntidushobora kubakurikirana muga twarumvise nk'ufise WhatsApp ko ashobora kubakurikirana fo yandayiziga muri ino minsi nashaka mutwibutse aho tuzoca duca kugira tuze turabakurikira.
Elias nta ijwi rya Amerika ntigigeze rishiraho ubwo buhinga turafise WhatsApp y'akazi n'ivyo ariko ntiturashiraho urwego rwo guhuza abakunzi bacu. Ico tumaze kubona nuko hari amagroupe atandukanye WhatsApp umwe agenda agashiramwo abo bantu yipfuza ni menshi cyane ntiturashobora gutororokanya bose ngo tubahurize hamwe bakaza barahanahana ayo makuru bayakuye bayakuye kuri site yacu ku rubuga rwacu rwa internet. Ariko agatelefone ushobora guca ko kugira ngo udutore kuri WhatsApp reka ndakakubwire ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Iyo ni WhatsApp yacu.
Ego ndahejeje kuyandika murakoze.
Urakoze ugire umunsi mwiza kandi misuhuko kamaradia uzoduhamagare mu ndwi zatubwira ko kakuvuye ko.
Ego nabonye kubahamagara mengo biroroshye naho tutaba turiko turabumviriza kandi turabashimiye.
Urakoze cyane gose Elias. Sasa na Victor, kuyundi mlongo wa telefone. Victor, na uratukumva?
Na umfa Diane, mwiri we mwraho.
Turashima, turashima. Uherereho nawe?
Ndi mu Rwanda Nyamata.
Nyamata, haravugwa make.
Ah, turaho akazuba, karaho imvura ntabwo iri kuboneka neza. Ariko nyine biragenda.
Ni hose kuri no mu Burundi ndumvise ko baratubwiye ko akazuba ari kenshi. Ego nuko rero Victor na makuru tuzani yavuye Nyamata hari ayo dufite yavuye Kigali hari ico ufise uvuga ko twagushikirije cyane.
Mbo twa twabanje kubashimira kubera mubamwa mwaduhaye akaryo ko kugira ngo tuterere ibitekerezo byacu. No kuvuga ku makuru mwa mwaragiye mucisha hari ubwo tubura umwanya wo kubavugisha kubera akazi wenda tuba dufite tukatega amatwi kuri uyu munsi mwa mwahaye abantu. Ikintu nashaka kuvuga Diane we ndumva ko muri aka kanya hari abanyarwanda abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ni benshi baba bateze amatwi y'iradiyo. Ko ari ibintu bimaze iminsi bivugwa kuri AU niba ari International Free Trade ubucuruzi bwambukiranya imipaka ko umuntu bacuruza hatabayeho amatagise n'ibiki byose. Hari ibihugu bimwe byabisinye ibindi ntibyasinye ayo masezerano. Ariko iyo turebye tuba tugira ngo nk'abanyapolitike bashinzwe gukurikirana inyungu zacu kubona biriya bintu basa nk'aho bibereye mu makinamico kubera n'urugero nko mu bihugu bikikije hano kugira ngo ukure nka nido uzi nido y'amata yo kunywa
yego
nko mu mujyi wa Goma kugira ngo uyinjize hano mu Rwanda uba usanga bigoye cyane igikwembe igitenge cyo kwambara n'ibindi ibyo ari byo byose baragusonesha ukumva ikibazo kiravuze. Ni hano mu bihugu byose duturanye niyo East Africa turimo twita ko turimo ntabwo ushobora kugenda gukura ikintu i Kampala ni urugero ni televiziyo radiyo barayisonesha nibaza ukuntu noneho nzava hano nkajya muri Cote d'Ivoire nkakurayo ikintu kukigeza hano bizaba bigoye urava hano ukajya mu bihugu duturanye ufite icyangombwa kibyemera passport hano hafi cyane hatarenga n'ibirometero bingahe ugasanga aho ugiye bari kukwaka n'amafaranga y'urugendo kandi nyamaze urwo rupapuro rw'urugendo uba warufashe mu buryo bwemewe n'amategeko nk'uko ayo masezerano ya refe pas aba yarabaye abayobozi rero baba bagenda batubwira ngo bari gusinya amasezerano bambona ari ibintu biba biri mu mpapuro iyo hejuru ariko kuri tere ntago bikora
ugasanga ntibiko birakora
ntago bikora vraiment ntago bikora dufite ingero nyinshi ntabwo ushobora kugenda ngo uvanye ikintu muri Kenya ni urugero ravukunda inguze yo televiseur inguze y'iki nguze hano mu Rwanda babure kugusoresha
none ga Victor uravugana n'ababa bari kora gusoresha ukabasiguza ko hari igihe usanga n'ibyo amasezerano yasinywe ariko hakaba harimo uduce duke duke tuza tuvuga ati naha amasezerano asinywe nawe ntikizogenda ku hamiki ntikizogenda uko ikinacho ntikizogenda uko uravugana nabo bakagusigurira
ariko tugomba kureba content y'amasezerano ni free trade nubwo aba harimo utwo dusutile nyine tuvuga ngo wende kiniki bashobora kuba ko ari amasezerano aziguye aziguye nenda harimo ibitagomba gukurikizwa wenda tuvuge sibyo ariko ni ibintu bigoye cyane bo ikintu nakuvuga this is Africa kubera yuko tumaze gukura twagiye tuvuka twumva hari za muvoma ibiki n'ibiki ubundi nyambere kuvuga muri Afurika hataragira ikintu cya demokarasi ngo tugire demokarasi iterambere ryacu riri kure ibibazo bimaze iminsi muri Sudan urabizi ibiri muri bimaze iminsi muri Zimbabwe urabizi muri Nigeria biteguraga amatora numvishe bayasubitse ariko kuri komisiyo y'amatora bamaze iminsi bahatwika imaze iminsi muri Congo murabizi igihe tutari twagira demokarasi ngo umuntu atorerwe manda ye irangire ahabererekera abandi bajyeho haterambere kuko abo bantu akenshi baba bashaka kuguma ku butegetsi igihe runaka ni nabo bakorera ibibi bibangamiye iryo terambere ku bw'inyungu zabo n'ababa babagaragiye mu butegetsi bwabo
Victor urazi rero jewe ico numva ni ukwemera ni uko tuzogerageza tukarondera nk'abatahura ivy'ubwo guhererekanya bidandaza ngira biri mu vy'ubutunzi ekonomi n'ibiki bakaza bakadusigura gute amasezerano asinya ku rwego rwo hejuru aza gushika ku munyagihugu igihugu akabigira ko inyungu hama tugatahura nayo masezerano yari urakoze cyane Victor Nyamata
reka ndagurundi rugero rumwe gato umuntu umwe urabona no rugero u Rwanda na Congo turi mu muryango wa CEPGL CEPGL numva harimo inyungu zirimo na economic na ushobora umuntu wo kugisenya akubwiye kwambutsa igikwembe iki kimwe cyo kwambara utagiye no mu bucuruzi baragifunga cyangwa bakagisoresha
kandi ari cyo uguze ngo wambare ga Victor
uravuze
ari cyo ari kimwe uguze uvuga ati ngiye gushonesha agashati canke kinagira ngo batange imisoro mu gihe babiboneka ko ari nka 10-20 uje kungukiramo nawe
no at even one ntushobora kutambutsa kimwe cyangwa se kiza ni ibintu mbese tuba twumva abo ba shefu bacu basinyiye mu birere ariko kuri tere ntabyo kandi kibaza impamvu bihugu 54 bya Afurika dufite AU ukumva iwa hasi mu bihugu 17 byonyine ugasanga nk'ibihugu ni urugero byarabaye ibihugu bikikije u Rwanda bikanga gusinya kw'ayo masezerano tukibata gute uzajya i Burundi gute muri free trade uzasimbuka u Burundi ujye muri Chade kuhahayo wagahereye i Burundi Uganda Congo na Kenya n'ahandi hasi ugasanga ni ibintu biba biri aho mu mpapuro gusa rwose abo baperezida abashefu bacu bajye bagerageza bakora ibishoboka bitwegereye naho biriya abari masikaje abari kutuma
urakoze cyane rwose Victor
urakoze
kugira umusimiyiza ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaririmbo ni feel love ka Sat B ni mu gihugu cy'u Burundi.
ko bikirara gihebushi niri kwa club niri vana na la costa beach nusuba bari bakubyindi ba boy be
Nyanzwi na wewe ikaze kuri ijwi rya Amerika no mukiganiro muri sanga uherereye ni he Majaruguru Rwanda neza na neza he Uduza kaji gatonya Nyanzwi muhinga bw'ivyuma arambira ko bakumva bigoranye kandi na je nuko bisigura ko nabari ko ratwumva bica bigenda gucyo nyene
Aba mukunyumva
Ubu turakumva Ego nuko namakuru tuzaniye canke Sabwe
Niyo na makuru
duga kwijambo
Nezuvi kuri ya munsi mukuru wa Severance ejo wonde
abakundana canke ko ari umunsi mukuru abakundana hakwanya abakundana
ako oya nabari basinzwe nyine ba yeshimye cyane barwaniye umukunzi
barwaniye umukunzi byabereye
yare ahantu mu majyaruguru y'u Rwanda
hanyuma bihera gute
yanjye niba ngumva aracyafunze ariko abandi babaye nk'abo babikiye muri agahoro gahoro ariko umwe aracyafunze batekereje cyane
urakoze cyane Nyanzwi ubwira umunsi mwiza nawe
isabwe ibyiza namwe mwese
urakoze ubwira umunsi mwiza Turafise na Alexandre kuyundi murongo wa telefone Alexandre ikaze Alexandre watwumva
ndabumva cyane
yego aho herere ni he na makuru tuzaniye ni cyo uvuga kuri twagutangarije canke
zikubaza gusa abanyamurenge kwibuka babo bapfuye mwaka ushize bizakuba ryari
kwibuka babo bapfuye mu mwaka uheze
mwaka uheze urabona ko baguye mu muhambi ya Kiziba ukibaza uti ese bo bafite ubasha wo kwibuka babo bapfuye
kwibuka ngira ngo sinzi icyo ushaka iyo uvuga kwibuka ushatse kuvuga ikiga Alexandre
remember
sinzi ko bizaba bitunganijwe ariko buri muntu wese iyo awuze nibaza ngo aribuka uyiwe mugabo nuko ubwo abapfuye bapfuye mu kwezi kwa kabiri nimba nibuka neza mu 2018 hari nko mu magenekerezo ya 2020 na ubwo ngira ngo ico bazogira bavuga canke bakora muzokimenyeshwa biciye kuri radio yanyu
nyine bumva iyo umuntu yapfushije umuntu agira igihe cyo gusiba no kumwibuka ariko iyo tugira igihe cyo kwibuka abantu bacu bapfuye ari bati ahantu wakora kuri nako shize turamwibuka uyu munsi musengera mujye ibigwije tuvuge n'itwaraye byo bari abo bakuye mu muhanda ya Kiziba ntabwo bafite uburenganzira bwo kwibukwa
ubwo burenganzira umwe wese afite uburenganzira bwo kwibuka uwiwe mbwa nk'uko nakubwiye kwibuka abo bantu biratunganywa n'imiryango yabo bigatunganywa n'abagenzi babo ntituzi rero icyo bariko barakora ntacyo baradutangariza ku byo bazokora mu kwibuka
Nanjye ni umunyamurenge
uriwe ego hariko harakogwa iki hari ico wowe ubuzi kiriko kirakogwa tuzogira ico tukumenyesheje niyo abazogira ico batunganye mu mpunzi z'abakongomani bari mu ikambi ya Kiziba babuze ababo bazotunganye urakoze cane gose ugira umunsi mwiza
namwe kandi
Ijugi ya Amerika Washington DC, mukirundi n'ikinyarwanda. Turafise kandi na Okelon, kuri undi murongo wa telefone Okelo, ikaze. Ego, twiriwe twaramutse, kandi twibaza ko tuza kwirikwa.
Yego,
twese twese. Wowe uri kwihimbaza gute?
Yewe, mbaza neza. Uretse n'imirimo ntabwo tubona akanya ko kuyimbaza, ariko muri kuri uno mugoroba batangira kuba twayihimbaza tuvuye mu mirimo.
Ego. Nuko rero hama namakuru tuzaniye canke nitugira uvuga ko twagushikirije.
Nashaka kuvuga ku makuru yatambutse ku mpunzi z'Abanyarwanda zari muri Congo. Za bakorewe urugomo, umutekano wabo urahungabanwa. Kandi uhungabanywa n'abantu bashinzwe kuba babarengera cyangwa se abakarebye ubuzima bwabo nk'impunzi bakabubahiriza. Ahubwo bakaza kuba aribo babica bakabakorera ibintu bibi by'urukozasoni bitagakorewe impunzi cyangwa se ikiremwamuntu. Ni ibintu byababaje cyane yewe, kandi nta muntu n'umwe bitababaje. Kandi mbwira izo mpunzi ni mwihangane, hari igihe kizagera nabo izuba rizabarasira. Ndibaza ko igihe kizagera, kandi Imana niyo nkuru. Ariho uwari uhagarariye umuyobozi wa Midimari mu Rwanda wigeze kuvuga ngo yari yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru kuri Voice of America kuri iyo radiyo yanyu, avuga ngo mu Rwanda nta buhunzi, nta mpunzi zikiri hanze y'igihugu. Nge kuri gene ntabwo nemeranya nawe, ntabwo twemeranywa. Nge ndemeza ko nta na rimwe ubuhunzi buzigera bucika ku isi. Kandi keretse umunsi Yesu yaje kubamwemera nibwo ubuhunzi buzacika. Nibaza ko hariya rwose ntago ari ukuri, numva ko yibeshye, baribeshye cyane, ntago impunzi zacitse ku isi. Nta nubwo mu Rwanda ikibazo cy'impunzi kizigera kinarangira, ntizizaburagunga kandi ari igihe zidasohoka igihugu zihunga.
Murakoze, ugire umunsi mwiza. Okelo,
murakoze. Reka mbasaba akantu gato.
Ego,
mwasoreza ku karirimbo Victor ka Arakeri.
Victor ka Arakeri. Reka muhinga bw'ivyuma bagirageze, ariko tutakaronse ha urugwanko. Okere,
ntabwo byari urugwanko, katabonetse
katabonetse. Ntacu turaza kugerageza tukatoye, turakakina tutagatoye naho ntakundi.
Murakoze cyane.
Kugira umunsi mwiza. Turafite na Inyase ku yindi murongo wa telefone. Inyase, ikaze.
Yego, ndabaza
byishimye. Yego, uherereye ga Inya?
Yego, Kigali mu Rwanda, mu Nyamirambo.
Nyamirambo aravugwa amaki kandi ucuduze icwe.
Nyamirambo ameze neza, izuba ni ryinshi, nanga i Kigali kabisara ubushyuhe.
Akavura mugaheruka ryari? Nuko rero hama n'amakuru tuzaniye canke n'ico ufise uvuga kuyo twagutangarije.
Nagira ngo ndatashye n'abavandimwe.
Batanu, kuko ntitwari mu mwanya wo gutasha.
Ikibazo, murakoze. Abantu nta cyo papa wanjye witwa Twagira mu Nguganda Masemu uri mu Bugande. Nasoza inshuti yanjye bita Mukasha Majana, umukunzi wanjye. Nasoza n'abana twiganye mu karere ka Ngororero, umurenge wa Gatumba, anubita kuri Groupe Scolaire ya Rusebeye.
Bose ukabifuriza iki?
Abifuriza kuzatsinda amasomo yabo neza, kandi bakayakurikirana bashyizeho umwete, kuko
urakoze cyane rwose.
Murakoze namwe.
Yego, urakoze cyane rwose Inyasa.
Yego, ndabakunda.
Urakoze cyane. Akaririmbo nifata ka Charly na Nina ni mu gihugu cy'u Rwanda.
Mama, go to Zahora Nanuzi. gusa wowe nihebeye nakwihawe se ni wowe mbona mu maso nkabona nawe musa wowe nihebeye nakwihawe se chonga fata ungomeze fata nunda kure oh fata ungomeze baby fata 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 fata
Njuge meka Washington disi mukirundi na mukinyarwanda twese na Frederic kuyundi murongo wa telefone muri muri sanga Frederic Ikadze.
Yalo?
Ikadze kujuge Amerika.
Mwana kuzamiri wa mnyamakuru.
Ego, au hereleye?
Kampala, Uganda.
Kampala, Uganda. Maja hehe neza na neza.
Aho bita ku Kayanja Kakabaka.
Mhm. Na makuru tuzaniye canke n'icyo ufite uvuga ko twagutangarije.
Kina kwa 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 makuru nungi si maatanga aje mwini ndi hebe.
Mm-hmm.
Yoni kila nye mwanyaki wa yonu agatogo asa ya shindu mgambi. Bebe yu mgambi mshasha.
Mm-hmm.
Mwamba kumate ya jeje
Frederic, telefone yawe nukuri turiko turayumva. Uratwumva wewe ibiguma bicikagurika ushowe kuguma hamwe byo dufasha.
Nubundi wewe ndi hamwe ndahagaze.
Uti rero ngo wari kuraterera intege ya gatongo asa ku mugambwe we mushasha witwa Congrès National pour la Liberté CNL mon funyafunyi. Frederic utwihanganire cyane telefone yawe biracikagurika cyane ariko nuko ico twukiriza no kubushikira nganje bw'intware hagati mu gihe cy'u Burundi. Hari kwa kane bwari ku mugambwe Congrès National pour la Liberté ni SNL mu funyapfunyo mu politique atabwa rumwe na leta y'u Burundi ariwe ya gatongwasa umushinga mateka gatongwasa rero mwo mkwiuka kwa gisaba gutanguzo mugambwe we mushasha ari yashatse ko kwitwa FNL amizero y'abarundi akushikira nganje bura mwandikiye buvuga ko atamigambwe igira amazina ashusha agatongwasa yavuze ko kubona yemerewe gukora mugambwe we mushasha ari intambwe ikomeye kuri we kuko ngo hariho n'abanyanyi be bahora baturatuzwa mugihe basanzwe ariko arakura bakavuga yuko ataburenganzira bafise bwo gukora. Turafise Bertrand kuyundi murongo wa telefone. Bertrand Kadze, Bertrand uratwumva?
Allo?
Uratwumva?
Byukuri. Icyabaye turyoheye cyane ubundi twari twarabirindiriye kera harahize henshi turabirinda ko bamushyiramo nawe nyine ngo yitoze.
Inde yitoze?
Gwasa
nta byo kwitoza twavuze ko yemerewe umugambwe mushasha wemerewe gukora ku mugaragaro. Udusamiye hagati muri sanga kwa gatandatu mutubwira amakuru abari ko aravugwa hiwanyu yo mwiboneye canke mugashikiriza ibyo mugona kuyo twabatangarije. Mhm. Betra twumva? Betra ni turi kumwe. Organize nawe ikadze. Organize uratwumva wewe? Sinzi ko ari ku ruhande rwacu ama telefone ameze nabi canke ku ruhande rwabo turiko turahamagara haragera igihe tukawumva ikindi gihe ntidushobe kubumva. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga.
Muzika nkukunda. Baby you know better. Uwo nifuza. Tumepanda milima tukashuka mabonde wawili kwa mapenzi cause I love you uzamjali labana uzamjali labana
baby I go extra miles would you come with me?
Ngakukunda sivanga
uzabana fuye
nyamikazi
susimi.
My African darling,
utaka fasi nzuri.
Sinikize mwanga, sivyo.
Kundi mrongo wa telefone nkuru nziza ikaze.
Ego.
Ego, uherere he.
Jeni iwe mukirundi busoni.
Ibusoni haravugwa maki.
Haravugwa inzara nyine mu banyagihugu kubera akavura ntikaguye neza. Ego.
Nikaba biko bigenda gute none hagico barashobora kuronka abafashisha abo bugarijo n'inzara canke bari baranatangaje ko ariho amaze guhunga iyo nzara mu gihugu cy'u Rwanda.
No kuvuga bariko barigikora koko nko muri imisi ngahe abanyagihugu barabagarukiye ko baraba imfungugwa. Ego
nuko rero hamba vuyo nzara hari andi makuru wari udufite no musi canke icufise kuvuga kuri yo twagushikirije.
Oya, nta andi makuru mfise atomoye cyane koko kubera ko aya Aerika rabuga chane na yo, Aerika nyeni yonzara.
Mbega none ni nzara, ili mu makomune yo, sechangi ni zabuso ni gusaga ngurunzi.
Ego, nigisha abuso ni gito ya ki, gizuba likunda kwa aka. Kuwela imbura, nikunda kugwa iwiche vyose vyo muri komune ya buso ni.
Urakoze chano giru musimi zanga abuso ni?
Nukuri mora gizeneza chane gosu.
Ego, giru musimi zana weo.
Nam.
Keba. Na 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 na. My name is Satura, I'm from Kenyan Empire. It's Satura, I'm from African sound. Did you check in and shake in a bum and a walk and a water twice a week? But you're poor and you're young and a meme and a fine young mama. Na 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 na.
Muminota itarenze cumi gusa turaza kuba dusozereye ikiganiro muri sangacuno munsi muramenyere ko kuwa gatandatu tubaha akanya kugira ngo mushobore kutubwira amakuru avugwa ahiwanyu. Ushobora kuri kurumviriza ijwi ry'Amerika waba uri ku rugendo canke uri mu tundi ufise ka WhatsApp ratubipa tukaguhamagara. WhatsApp yacu ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ndasubiramwo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ushobora kandi no guca kuri Facebook ariyo VOA Radio yacu ukaturungikira nimero zawe naho nyene turaguhamagara kugira ngo tubwire amakuru avugwa ahiwanyu muri muri sanga kwa gatandatu ya mari umwanya wanyu. Tose na Rukundo kwindi murongo wa telefone. Rukundo ikaze.
Ego murakoze.
Ego aho herereye Rukundo?
Ndi muri leta muri Idaho muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Ni amakuru tuzaniye canke nico ufise uvuga kuri twagutangarije?
Ya ni cyumviro mfise ko bivanye n'amakuru ngenda numva.
Ego
ya icyumviro nuko nyene mukwiye kugwiza ibiganiro kubyerekeye ihindagurika ry'ibihe n'ingene ubutunzi bw'igihugu buba bwiyongera kandi abantu babandanye baba benshi. Urabyo kwaruka kwa Afurika ingene rushiza kugenda ruhangayika. Ya icyo nicyo nagomba mvuge kuko urabye nta kintu kiriko kirakogwa kugira ngo umuvuduko ubuzima bw'igihugu buriko kugira ngo urabe kubiriko birabandanya.
Ego
kuko nigeze kumva umutegetsi umwe niwe yari kariyamamaza avuga ngo naho wogenda ngo mwisinze manga Burundi ngo nagahugu keza ngo gafise amazi meza ngo ngo aryoshe mugabo usanga ari amajambo yo kubesha kuko ajya amazi atemba mu migezi usanga ari amazi yuzuyemo inzoka harimo ibintu abantu bapfa kuyanywa kuko nyine atakundi bari bugire mu gihe mu bindi bihugu byateye imbere ata muntu akimwe ajya amazi yo mu nzuzi si uko badafise inzuzi inzuzi barazifise mugabo cyo barayasetse ya ariko ugasanga ariko aragenda besha abanyagihugu ngo ngo Burundi ngo ufise ngo amazi meza ngo ntushobora kugenda ugatura amazi ukayanywa mugabo ugasanga ni amazi harimo inzoka abantu bapfuye n'inzoka ugasanga ibindi bihugu nta munyagihugu akirira ngo ngo ayi inzoka ugasanga ibyo byarasezerewe. Rero icyo nako ndavuga igwirirana ry'abantu ribandanya ariza mugabo ugasanga igihugu usa nk'aho bigwiza atunga nta kintu bakora kuko ndaraba nko ngaha muri Amerika usanga amazi avomera imirima ntabwo ari leta yayashyizeho usanga ari abagwiza atunga bayakira abantu bakagenda bishyura buri mwaka mugabo abantu bakarima bakimbura.
Urakoze cyane rwose Rukundo ugira umunsi mwiza.
Mugabe ibyo biganiro mukwiye kubitunganya mubaza abantu babijejwe ati none muriko murakora iki ko abanyagihugu babandanye baba benshi muko murakora iki ejo umutegura iki ko hamwe turima na basogokuruza tuvuka barimisha isuka none n'ubu akaba ari isuka none bariko bategura iki kugira ngo inzara ihagarare mu gihugu.
Ndemeye ko ubutumwa nza kubishikiriza umukuru w'igisata cyo Kirundi n'Ikinyarwanda kazuraba ingene ibyo biganiro byongerezwa bivanye n'amasaha ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda risanzwe rifise yo gukora. Urakoze Rukundo. Tose kandi na Cedric ku yundi murongo wa telefone. Cedric nawe ikaze. Mwaramutse mwaramutse twe ni mwaramutse ariko mwiriwe ntacu itugira turaza kwiriga. Ego Cedric aho uherereye? Urahinduye akazina ko wari wahamagaye umenga witwa Irindi.
Ego. 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 Ego.
azokora ikuba cyo kiwe
ico kibazo mu kiganiro twagiranye narakibitwara kimubajije yavuze ati gukora muna ni ntacho bidutwara ariko ntiheragira kuko ari kintu umuntu avuga hageze mu matora bibaye ngombwa n'urubuga rubaruhari yavuze ati gukora muna ni ntacho byo dutwara tuzobiraba nihagira amatora
yego gusa jama kenga se nuko mwibiza ishingiro rishasha dufite nuko amakwalifikasyo cyane inani zitemewe
zitemewe no kuvuga Reka tuze tugutumirire umushinga amateka Gatongo wasatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi hama aguhinyisha ku tubazo twose ufise urakoze cyane gose Cedric muri Uganda
Mama urakoze cyane gose ngira hajeje
Mhm Akarimbo ni Zahabu Kashalina ni na mu minota ibiri gusa turaza kuba dusozereye
Ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo
Nari mvuze ko ari Zahabu Kashalina ni ariko Zahabu niko kari karenganye aka na ka ivyo nabonye kayoya yoya ubundi n'iryo zina koresha mu kuririmba ariko izina giwe ni Issa Jamal ubu abarizwa mu gihugu co mu Bwongereza
Mbona abantu b'imico mibi mibi myinshi itandukanye byo bikazana injyane mu bihugu no mu miryango bigatuma abana bawe tubana tutumvikana mana tumbure nije wengana n'ubumuga bw'amaso baba mbona ibintu mwafite bibi kandi ari fisa acira urubanza bona tegereza kurucira Baruko bimeze mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo imbari cewe ngwaye amaso mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo imbari cewe ngwaye amaso mana mbabarira nabonye abantu bica abandi kandi batabajya mbona nabandi bicwa nabo bashize ku isi mbona dufite
nuko rero nshuti bakunza kwa ino ngaduce dusozerera ikiganiro muri sanga cino munsi mushaka kongera gusura kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewe akaburungu kome muja handitse muri sanga mwakoze kutwumviriza bakoze abutwayaga bose baba bari mu Rwanda muri Amerika abari muri Uganda bari mu Burundi nahandi hose mwariko muratwumviriza muherere yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Jean-Étienne yatufaje muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze twari kumwe tuze kongera igihe c'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda kugira ngo tubashikirize amakuru azoba agezweho mandanye kuranirwa mu banyu no mu vyanyu muri ayo makuru tugiye kwatororokaniriza harimwo ayajanye n'amatora yo mu gihugu ca Nigeria yegeje inyuma izari bitekanizwe kwa buno munsi ariko umurwujeje gutunganya amatora muri ico gihugu bavuze ko ayo matora yungurujwe ku munsi wa gatandatu basiguye ko babikoze kugira ngo bashobore kuyagira amatora yizewe na bose kandi arimwo umuco ari kumwe mu bagize commission hijeje gutunganya amatora muri Nigeria tashimye ko amazina yiwe atangazwa yabwitorokanizo ry'amakuru Reuters yuko hari ibikoresho byinshi bitari bwashikane mutuzu twitorero mwakoze kutwumviriza turongera mu makuru yo hanyuma tubasigiye kano kanirimbo slowly commit
attention cause you got my affection